Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Tanzania ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitabye. Ababyitabiriye barimo abatavuga rumwe na leta, bahamagariye ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu.
Iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro, ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gataka kazina muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho aho bigeha mugabo se umuti twifuza.
Uwo ni Charles Nditije wo mu ishyaka UPRONA, uruhande rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turakibagezaho mu kanya gato. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ibiganiro bihuza abanyapolitike b'Abarundi mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania bisigaje umunsi umwe ngo birangire. Ikigaragara nuko ababyitabiriye bavuga ko ntacyo bazageraho, bemeza ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi. Bahamagariye ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Bose hamwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu biganiro ya Arusha muri Tanzania barahuriza ko ibiganiro bigeze ku munsi ugira gatanu atakintu gikiza u Burundi bazoshikako. Ni mu gihe uruhande rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD batavyitavye. Leo Sengenda Komana icagiye cutwara umugambwe Sawanya Frodebu yitavye avuye i Bujumbura, abona ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi kuko inzira y'ibiganiro isa n'iyanse.
No kuvuga rero ko ibibazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro n'umutekano bizonyuka, uhereye kuri ku bukene, uhereye ku bushomeri, uhereye kuri ibibazo by'igihugu cyari wivomo. Ibyo bibazo byose n'ibindi tadondaguye burya bizuba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana, abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka, ubukene bwabaye ndanse bakibaza titugiye hari cyangwa hariya tuzoronka nkene two kwisununura tukabaho. Ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko nabahora badufasha bazoduhe abandi basore kudufasha, ubukene ingwaniteye baturekera biko nyene cewe abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najana gikomeye ukoresheje ntango uvuga ifise zo kubikora, ariko ibyiyumviro bazoba bafise nzobishigikira.
Na Shade Nditije wo mu mugambwe IPRONA, uruhande rutavuga rumwe na leta yahunze igihugu nuko abibona ata amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yoyo ntiturota tuyajamwo kuko atarukiza tuyabonamwo.
Umuti iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro, ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gataka kazina muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho aho bideha mugabo se umuti twifuza mugabo imperi n'imperuka bidakunze. Ibyo abantu bazoshavura barashangashiwe mbega benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwo tugahebura, mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bita amagaburanyama mara duhevye umugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye nabandi ntiko turarota tuja matora kugira tugabangane ubutegetsi bwa matora ntatuzojamwo kandi atamutubonetse izindi nzira zizoboneka undi ati byanse mu mashi mushire mu migere ko bigenda.
Ku ruhande rw'abigeze gufata ibigwanisho bagwanya igihugu muri kahise nka Jean Bosco Ndayikengurukiye yigeze gutwara umugambwe uri ku butegetsi ukiri mu ishamba ahamagarira amakungu gufata ingingo zihuta atabandi barafata inzira nk'iyo.
Twibaza yuko ahubwo vyeretse ababahuza nyene vyeretse akarere vyeretse amakungu yuko ntizeye yuko bazomushaka igitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa yigeye ejo aze kuko bazosubira nabo barabico bukora ico gikorwa ntibibuze buyahugiraze babaze kumufatira ambargo arati baraza ikindi kibagisike cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta numwe avyipfuza ingwano yama ari mbi nibaza yuko muri bihe tugezemmo biterambere gisi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana habantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
kuri uwa mungu byari bitekanjwe ko haba inama ya bose bari kumwe no muhuza Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cha Tanzania kugira ngo baharire ku rwandiko bashetse ko ariko siko byagenze ubwo rwandiko baruhaye umutwe uvuga ngo umuti w'amatati ari mu Burundi canke proposition de sortie de crise mu gifaransa iyo nama ya bose izo bakuru uwa mbere ari naho ivyo biganiro bizosozegwa Pye Claveni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Abarundi baba mu gihugu cya Kenya kuri wa gatandatu bahuriye hamwe mu kwibuka uharaniye ubwigenge bw'igihugu umuganwa Louis Rwagasore n'uwazize demokrasi Melchior Ndadaye ambasaderi w'u Burundi muri Kenya Remy Barampama yasabye abarundi kwirinda guhora abandi ibitekerezo cyangwa se ubwoko ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya
hari kumugoro bakuru wa gatandatu mu misa yo kwibuka imyaka 57 iheze umuganwa ruri rwa gasore yarondeye kwikukira ko Burundi yishwe na 25 irangiye Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi yishwe iruhanda y'ukumvirizwa bisho cyasomwe n'umpadiri wo mu Burundi abari bahari banakurikiranye kandi amajambo y'izo ncungu zibiri mu nyuma userukira Burundi muri Kenya ambasaderi Remy Barampama nawe bashikirije ijambo yashimangiye ko kwibuka izo ncungu bitagarukira ku kuzunamira byonyene yavuye aganirije rya Amerika igituma yahagaza cyane kuri ico
umviro nifuza yuko batahura yuko ari kuzirikana iragi biga byumviro byatumye bagandagurwa ni ryoragi rero kurigendera kurifata nkama nuko kwibuka byukuri izo ncungu ajya majamba hambaye bijya bajya batashatse yuko izo ncungu zishira mu ngiro bijya bariko bankiriza nokuri ni ngombwa yuko zina mu rundi wese yumve yuko iyo bigira gwiwe akabibamwo akabigendera uko tuzoba turiko twibuka izo ncungu z'igihugu
umupfasoni yari mubaje mu birori asanga ivyo ambasadori Barampama avuga birashe
hari hiragi rikomeye cyane abantu babiri badusigiye kubera ibyo bibi byose turumva neza yuko ibihe mu Burundi abantu wafata umuntu kumbure mudasengiye ubwoko cyangwa ivyumviro ukamwicira ubuse cyangwa ukamwishyira ivyumviro vyiwe ibyo bihe numva umenga abarundi nuko bateza kwiga bakamenya yuko abarundi bateza gukundana kandi ubonye umurundi ukamenya yuko ari musaza wacanke mwene wanyu ibyo byo byose iyo ngendo mbi itegezwa guhera na cyane cyane ko mu Burundi turaze neza yuko ntabwo kuvuna mu Burundi twize turi bamwe kandi dutegezwa kubahiriza ibyumviro by'umuntu wari we wese
izo byumviro no budasabwa abantu nibyo wasomye misa yasabye abarundi bose kubahiriza no kwirinda guhora abantu bwoko ibi byakoze ku mutima userukira Burundi muri Kenya
twebwe ntitwiremye kandi nta muntu numwe yasabye imana yuko yo murema uko ari uno munsi tuzirikane ko twuremwe twese mu ishusho y'Imana iyo rero giye kwikikiremwa muntu urumva yuko ubwawe ubo yingiye mu matati n'Imana ubwo uko wica Imana ubwayo nico gituma rya jambo padiri yashikirije ndarishigikiye cyane nta muntu numwe yiremye twaremwe n'Imana rugira byose turi mu ishusho y'Imana ni ngombwa yuko rero twubahiriza kiremwa muntu tukabana rero muri ubwo budasa bwacu Imana niyo ubwayo yashimye ko uyu ameruka nakuriya tubyubahiriza no kuri ino jambo n'abako batwumviriza barifate nkama twaremwe mu ishusho y'Imana twese no kuri twubahane tubane mu mahoro mu rwego budasa bwacu
abarundi ba muri Kenya basaba basigaye mu Burundi no hanze na cyane cyane abanyepolitike kwigira kuri bagenzi babo bo muri Kenya
witegereje nk'ibindi bihugu nko ngaha muri Kenya aho tuba hari Nairobi hariho ingorane za politike ziraza mugabo bunyene bakagerageza bakazitorera umuti ukumva basubiranye bongeye gukundana ibyo ryo byose iyo ni ngendo dusiho guheba ningendo yashaje duzo ko gutera imbere ikindi kintu ushobora kuvuga nuko abarundi mbonumenga ubu ahantu bageze kure gose nabantu bamaze kuba très civilisé bigishijwe n'ingone zahabayi
kunchuro ya mbere uyu mwaka kuko ya leta ya Burundi yakwitiriye kwikigandaro cyo kwibuka incungu zo kwikukira na demokarasi mu Burundi mbere byatumye isi ibiganiro biriko bibere yarusha bihuza n'abatavuga rumwe nayo byatanguye ku itariki ya 25 kukwezi bikazorangira kuri uyu wa mbere eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
muri uku kwezi kwahariwe kurwanya kanseri yo mu mabere abagore bo mu mujyi wa Kigali aho ni mu Rwanda bazindukiye mu bikorwa bya siporo ndetse banitabira kwipimisha iyo kanseri byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yasumutakaba
abagore bitabiriye iki gikorwa basobanuye ko indwara ya kanseri y'ibere iri mu zambere zitana abagore benshi mu Rwanda bitewe no gutinda kuyivuza abaganga bavuga ko kanseri y'ibere itinda kugaragaza ibimenyetso byayo ndetse n'ibigaragaye nyirabyo ntabyiteho cyane kuko bidakunze kubangama abagore n'abakobwa bitabiriye siporo basabwe cyane kujya bagenzura amabere yabo buri gitondo kugira ngo n'uwafatwa n'iyi ndwara abashe kwivuza hakiri kare abagore basobanuriwe ko mu gihe mwibere ryawe wumvise utubyimba tudasanzwe imoko itebera kubona ibintu by'uruzi biza mwibere kandi utonsa no kubona ibere ryahishije ibyo ari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yatangiye kurwara iyo ndwara ya kanseri y'ibere Dr. Mucumbitsi Joseph ukuriye urugaga rw'imiryango y'indwara zitandura yasobanuye ko iyi ndwara ya kanseri ikwiye kuvurwa hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ingaruka zayo
kanseri y'ibere ugomba kuyibona hakiri kare hakiri akabyimba gatoya niyo mpamvu ikintu bari kwigisha hano cya mbere ni ukuntu umugore buri gitondo akaba ibere rye ngo yumve niba nta kantu kagaturugunyu kadasanzwe harimo kazamo iyo bategereje igihe kibima kigaragara kanseri buba yakwiriye mu mubiri kenshi ntagarurira ibi gifite kuko kanseri y'ibere iri mu ndwara zitandura zica abagore cyane muri Afurika ariho tudafite ubushobozi bwo kuzivura
abagore bitabiriye siporo ari benshi kuko bifuzaga gupimwa kanseri y'ibere uyu ni depute Murebwayire Christine umwe mu bitabiriye iki gikorwa
byiza cyane ariko kirushisheho cyane rero nuko twaje kwipimisha kanseri y'amabere ndetse tukareba umuvuduko wacu uburebure bwacu mbese tukareba ibiro byacu niba bijyanye n'imyaka dufite
n'ibikorwa byashimishije abagore bifuzaga kumenya uko bahagaze kandi badatanze amafaranga
maze kwipimisha nsanze ibipimo byose meze neza umuvuduko w'amaraso diabete kanseri yo mu ibere nyine meze neza biranshimishije n'ubutaha binyongereye imbaraga yuko nzajya nkomeza kwitabira zino sport nta bumenyi na bumwe nari mfite kuri kanseri ariko batwigishije nyine ukuntu umuntu agomba kuyirinda
indwara zitandura abaganga bemeza ko ziyongereye cyane mu Rwanda kandi ko zifata abagore cyane kurusha abagabo
indwara zitandura cyane cyane iz'umutima n'umuyoboro utwara amaraso izo ndwara zica cyane cyane abagore mu bushakashatsi bagaragaza ko ari uko hari ikintu cy'uko atari bo biyitaho mbere iyo abantu barwaye umugabo ajya kwivuza ugasanga umugore ntabwo yagiye kwivuza kubera ko bagira kwihangana bagira ubuzima bukomeye bagira imirimo myinshi mu rugo izo ndwara rero ziganje zica abagore cyane cyane ariko noneho na hano tumaze igihe dupima abantu umuvuduko w'amaraso isukari mu maraso ariko cyane tukanapima ubunini bukabije
abagore bagize ibyago byo kurwara iyi ndwara bavuga ko bahangayikishijwe n'ibiciro biharitse by'imiti bakoresha umwe mu barwayi ba kanseri y'ibere utashatse ko tumufata amajwi yabwira Ijwi rya Amerika ko akoresha hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi yivuza iyi ndwara uyu mubyeyi umaranye kanseri y'ibere imyaka 6 asaba leta ko yashyiraho ikigega gifasha abarwayi ba kanseri nkuko abandi barwaye indwara zikomeye nka sida umwijima mu bwoko bwa B na C bahawe ibiti ku buntu kanseri yibe n'indwara ihitana umubare munini w'abatuye isi ari nibitewe no gutinda kuyivuza abaganga basobanura ko hari ibimenyetso bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa mu magufa isesemi gutakaza ubushake bwo kurya gutakaza ibiro kuribwa umutwe no kugira intege nke ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha abaganga basobanura ko hari ibindi bimenyetso by'iyi ndwara bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa amagufa isesemi gutakaza ubushake bwo kurya gutakaza ibiro kuribwa umutwe no kugira intege nke ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha ibikorwa bya siporo y'abagore benshi bifuje ko byagera no mu bindi bice by'igihugu ndetse bakabasha nabo kugira amahirwe yo gupimwa kanseri y'ibere ibi bikorwa byo gupima abagore kanseri y'ibere byateguwe n'inama nkuru y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ndetse n'ikigo cya leta gishinzwe iby'ubuzima RBC Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu abatumire ni babandi nyene batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Prodevu honorable mwaramutse
neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu bari hanze bose
urakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi numukuru w'umugambwe Sabanya Prodevu nyakuri iragijyanda daye ushinga ntaye Nibizi mwaramutse
nanje ndaramukije bagenzanje ndamutsa niko twumiza bose kandi mwakoze kudutumira
urakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana numukuru w'ishyira hamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo ushinga ntaye Ndikumana mwaramutse
Se kandi turashimye ko na mwadutumye utuze gusangira ikiyago.
Gutekanya kwa matoro 2020 atuba basubira kuvyara izindi ntambami numba ko biba bikenewe
ndee naho retwe tuvuga duti harakenewe ibiganiro bibera ngaha mu Burundi biryohora neza ingene amatora yagenda neza abadashobora abavuga ko afise ibibazo by'umutekano ni bazo bagenza bo bari kumwe ingene bawuronse naba Burundi baze bacungere ama tuganire bujumbura
tera dusozera ikiganiro Faustin Ndikumana hakogwa iki kugira ngo vyukuri ibi biganiro bihuza Barundi bisi bihebe bishimishe bose
ubwambire hoho nagirambire mugenzanje Kefa ikibazo cy'umutekano bakirikaniye individuelle ni cy'umuntu iyi ngendo nagira ndayihanira abarundi umuntu ahaze acayumva ko abarundi bose bahaze wenye mufise umutekano kawumva gende ujemo uhaze n'inyuma ndawufise sinchambugira uri hanze n'eje ndavugira uri mu bigire ndamuvugira
I'm going to go to the house.
By'abanyarwanda by'abatanzania urazibona nga kuweri kuburundi ariko ufise impunzi bihumbi
ubwo nta mpunzi z'abanyarwanda ziri mu bihugu byo mu karere
ya banzu ndeke
bacha ko batari mu Burundi bakaba ari mu bindi bihugu
jewe nakubwiye mu hakari ka East African Community nimvuga yuko hari amakambe azanduta zandi bihumbi 100,000 amajana ivyo ni ibintu bigaragara nokuvuga ariko ikindi gihugu gifite ingwara n'impunzi ni Sud Sudan muri East African Community nivyo bibiri urumva rero iyo kiri mu gifingwane za politiki ingene zazananye ziza kubiringo by'umukuru w'igihugu canke nibiki biza bigenda bera gute abantu bose barabiza ibyo ari byo kuza navyo kuza ngo guhindura amabwizi washingiro sheke kugira gute ibyo ni ibintu bisanzwe leta iraje guhindura ubwizi washingiro ni nkuko reka nakubwire ni nkuko numukuru w'igihugu ashobora gusubira ubuzoza ashobora kugira kazanye inzaga akavuga ati nsubiye kuri ryari nta burenganzira afite none ese izi decision
ano no muhako gwi
urumva ariko nakwereka ibyo byo kuzamura baye mu imi ngo abarundi ibazo dufise zo kumana tubiganira nagenda babwire ibazo dafise cyangwa bakoze watubiganira
ariko avuga ati
banzu ndi
biganirira Burundi
oya rero urumva ariko ndakubwira je ndakubwira ibyo kuganira ibyo Burundi ariko ndakubwira ngene bigeze hari imigikurikira ibyo biganira ariko ndavuga rero bazoguma wanashaka kuvuga ati Odrado 2020 igihugu cy'umuntu kimwe kiratujara mu bukene tuburiyo tujya abantu bazoguma biyumvira inzego zizohinduka azoza n'abandi tubwire iki ivyo jewe ntabwo wabimbira ivyo ni ibintu bisanzwe uwa hari yumvira uno munsi gutya ejo akiyumvira ukundi ico cyo ni cyambire ikindi ibiganiro byatangiye ko bira birahanze uwo ushaka kuvuga ati ndiko ndari inzoka mbega ngo kugira inzoka
ukananirwa n'umurizo
wamazindwi zibiri ejo bundi bari mu biganiro ingurudoto indwi zibiri bakaganira aizo mpapuro zinzira umwami ingwana ya politike avuga ati runatire rovye ogaro uyaratangura akavuga ati abanyepolitike dushira ingufu imbabe inyungu zacu inyuma mugaka itangura kuvuga atubwira ati nimuze tuje mu Kayanza twese urumva nubundi agaruka muri kakane ati mu Kayanza inyungu yanje ni iri ni hamakiriro yanje ari bwari karavuga urabyumva urumva runatire rovye ogaro uri nawe hanze ati danje kwera umuteka cyangwa byumviro ndabisikirize ente mugabo no Burundi sumu ya mahanga kandi kuba ngo abanyamahanga bariko batugira reso yo gutegura amatora sivyo uko iyo federute yo mu Kayanza ntiyagizwe n'abanyamahanga y'abarundi federute y'entebe yagizwe n'abarundi ivyumviro biriko ravugira yarusha bigirwa n'abarundi n'umuntu afasha mu kirundi kuva kera umushinga naruzuriza abantu batase
muri se wanya Frodebu hakogwa iki mu misogo na mikeye
eh si mu misogo na mikeye banze twumvirize
ari kiganiro gitere
ari hutunenge tumwe tudushaka tubona kudushaka tukokosogwa umuhuza yategerezwa kufata ibintu umuntu akabikora neza umengo yasoshe no wata ataboneka mwibi biganiro
umuhudu cyaze kuvuga
president Museveni ni ne warongwe na kakarere yarabitererekanije umufasha wiwe kuko wumvise umufasha asa no widow
utireyo muhuza
na seruke harageze kuko ni nawe bazo haraporo iyo raporo bamuhaye na irabe neza hama afate ningingo iyo nama bakuru bihugu izoba nayo nayo nyine ikwiye kuraba kugira imbono imwe ku kibazo cy'u Burundi barabe umengara bajunda rabe kucyado cyo Burundi bagire imboni imwe nkuko ubundi burere iyo habyutse ibibazo bagira imboni imwe turakeneye ko bagira imboni imwe kugira ngo tuve mwizi ngorane ikindi gikenewe twebwe muri Frodebu tuzobandanya dushigikira inzira ibiganiro nubu tudatuko twaterera tuko turaterera tuzaba dushika inzira ibiganiro
bibereye Burundi bibereye hanze ntangora
mu Burundi ni haragera kuko ari bene wacu bateza kugenda cyo baterere bafise ingorane bavuga ati jewe mutima ngena mutekano numva
ariko bo baronderera inzego zibacungira umutekano
bakaza mbega kuki kubera iki mu Burundi ntigenda muvugane nabo mbega kubera iki mu batimba batinya mbega bavuga ati ngo tubivugane wa muvuga ngo ndaba guhaye gusa ni mubivugane yumve ko mu mutima bayerasi ire ariko uvuge ngo ndagutegese ngo ngende cumwe nabari siko bigenda iyo muri politiki umuntu yahunze uramurasi none nk'uwo umuntu ari mu ikambi y'impunzi woje arimo tuvuga ngo pakira ngo ucute mutana mu Burundi hari ibimenyetso abona
uyo mushira hamwe dahani cha za politiki yabagije ko abanya politiki mushira imbere inyungu zanyu gusa hari akamuwe
muri rusangi uri kuraraba urade n'ingenzi imigambi ngaha mu Burundi vuka urabona ko ari ibintu byo gushyira indi imbere kuko nta kuntu ngaha mu kigihugu ugira ngo cyuvuga ngo havutse umugambwe ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri
cyuvuga nyakuri gusa
oya niyo
mugambwe wavutse
ego uri kuraraba nyakuri ziri mu Burundi ni nyinshi si iyo nyene uri kuraraba inye byage birakurikirana ni iryo jambo nyakuri ryaronone ibintu by'imigambwe umuntu wese ashaka kugira ngo asambure umugambwe wiwe azana kandi kandi icyo rero ni kuko usanga kuba ko kubutegetse kutari kure yavuze ko yemeje kugira 2023 abandi bari kuwafata indege nta kibazo wumvamwe
uti bagirike rero
nabo nyene bikubita gashi bemere kucana nabandi kugira ngo batore umuti kwibazo turimo kuko umwe wese agira icyaheba ari opposition igira icyaheba ari muvasi igira icyaheba batera intambwe kugira ngo baturondere ikiduhuza tube muri aka kaga turimo reka turababaye abanyagihugu barababaye cyane
urakoze reka nsozerere kwa Kefani bizi hakugwiye
ubwa mbere twifuza yuko ibiganiro zobandaniza mu Burundi kugira ngo benshi bashobore kubizamwo kandi zo bavyiza cyane ariko bidakunze yuko biza mu Burundi dusaba ariko abitunganya gutegura ikindi cica ini session bakaraba neza ko abantu bose batumashaka kuvyicara
iyo bera hanze
navuze ko twe twifuza ko bera mu Burundi mugabe bidakunze ko bera mu Burundi ivyikiraza ntizo bintambamye cha tuvuga duti byose byo bera hanze sikibazo mugabo boraba neza bakumviriza abazo vyitaba bose kwishaka kuvyicaramwe kubizamwe bose kuko nkuko mwavyumvise ivyo duherukamwe ibigira kane harabataje bafize basigura ivyo no munsi vya gatano twe nitwagiye twize dusigura vyumvise niko umufasha w'umuhuza cyangwa umuhuza ubwiwe narabukuna tunganya ibindi biganiro kubujyo impande zose cha kwicarana yumvize kazo cy'umuntu umwe wese nta bintu byo kwivumbura ngo ivyo naka yasavye cyo kuvyumviriza utafashe umwanya ko musigura bwizo bintu atari ivyo ibintu by'agashavu babigabanye bagire umutima ukwihangana kuko uri kurahuza abantu utegerezwa kwihangana kuvyerekeye ibiganiro je neza yuko tugarukiza ngaho ku ntirano zacu hanyuma
Mwumbuji kukweli kimwe.
Tuwebuwa
nisa wanya frodi wu nyatu.
Tuwebuwa nisa wanya frodi wu nyatu. Tuwebuwa nisa wanya frodi wu nyatu. Tuwebuwa ibigani ilo ya vzaheze. Change vitaheze. Kwa tulazo yuko. Iki nyambu kurugi kome mwuzele kibigani. Ninge na wanyuwa nyiwa achu. Bazo wabitu unganije. Umva karanga mutima. Bazo kuita matora. Bazo ya chungi na wanyuwa nagiri chawa. Izo nivzo vikomeye. Kukwa barundi bara ya maze. Ati akimuhana. Kaza imvura ihise ndushaje kurinda yango maka ibiganiro bitabenze ya matoro twe tugatotegwa amatoro dukeneye ko tuzoja mu nzego tugira inzego zikomeye zishobora guhangana na bya bibazo fosanya bavuga ngaha tutotwa twebwe
urakoze cyane nawe umenye mbona fosi atari kurutoki umusogoro n'umwengira ngo hari akandi wagomba gusongorera
kubugusa uko nije mbwirizwa guhereza kuko hatanguye umwe warakurikira urya nije mbere
usongore
uburundi bukarata abatora miza mu 2020 inzego nizize zikomeye ari inzego bamwe biyamiriza abandi basubira zuguru zuguru kwa kundi ibibazo bizotwugariza bibe byinshi
cyo
gituma rere
terakamo
umuhuza wewe nanyarutse guko bamuhiye raporo kujya numufasha bamuhiye raporo akora kazi kiwe kandi ibiganiro byaramaze gutangura bikaja gumuhuza leta n'ushora kubakurikira ke do paso gutya ngibikunda hategeza kuba kiretse ayo ako karere kabuze kakerekanye ko kanani wenyene kagaho bizaba bimara maja kuri rwa twati kibazo kiratunani twa bana maze kubitura bitegeza kuba kuritire uko bitegeza kugenda
nyo binaniranye ho cyabiki
inde
binaniranye ho cyabiki
ya tatuja mwini bini hivyo ndio habuze amahoro abantu watako kuhi mvira na hivyo kani mwini ndio nchagu kiingira kujia ndibibi hainu mwini wana kare 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 tse utufuga tuti nuneske inyo afrikeni zo inakuza zaira soze liziza kuza akarele kama banyi kitu mkana ni yonere ya baba yu hugu vyunga ha yubi agaze
iteka jawa jubali
iteka jawa jubali agaze
leka nda kushimile postan ndikumana ni butayuko urongo ye ishirahamwe parseme gishinze kukanguli ya baruni kuchugwe nogu hindri ngendo wakoze kita wakini kigani
murakoze kane tuzo kama twita hugina duterere igihugu
murakoze nda kushimile nawe honorable Fenias Nigaba, Muvugizi Umugambwe, Savanya Frodebu, wakoze kitaba kino kiganiye.
Nanyu mwakoze cyane twabashimiye, ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bugira ubuhuza abarundi buto debukikwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire.
Urakoze ndagushimiye nawe Kefa nibizi nibutsa yukuru mukuru umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro.
Nanje ndabashimiye ntamo dutumiye tuzobitaba.
Ndimuranirwe mu banyi no mu vyanyu nawe butaha.
Urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejeje w'ikiganiro kwa Nyaburungu. Tubashimire mwese mwari muduteza amatwi. Dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskalala wegeranije aya makuru muri studio ya karindwi ya gatanu. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.